Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 20 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2020 muri kumwe na Federica Nkurikije. Abanyagihugu bateshejwe izabo n'imyuzure y'imvura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba leta gutora inyishu irama ico kibazo.
Turasavye n'ukuri badufashe badutabare badukorere imufurege naho bazodufasha ntibazoronka ivyo bama badufashije kiragihe cyose.
Uyu n'umwe mu banyagihugu barambiwe n'ukwama bata ingo zabo igihe cyose habaye imyuzure y'amazi. Inkuta kimwe n'inkuru y'imfashanyo igiye guhabwa abantu bafise ubumuga bwo kutabona harimo impumyi mu Rwanda. Inkuru yerekeye urubanza rwo kwemeza canke guhakana ivyaha vyagizwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hamwe n'amakuru yerekeye sport mu Burundi no mu Rwanda turazigaruka ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya n'uwawe.
Mwaramutse Frederic, reka tuyahere kuri urwo rubanza kuri Donald Trump. Abafise uruhara mu mburano zitumbereye gukura perezida Donald Trump ku butegetsi hamwe n'abamuburanira baragize impare jo kumusi w'Imana nimba utwigoro twiye two gusaba Ukraine gukura gukora amatohoza yari kumungukira muri politike ari cyaha kiremereye cyo tuma akugwa ku butegetsi. Ivyaha biregwa Perezida Trump vyarungitswe muri Sena mu ndwi iheze na imburano zitangura kuri uyu munsi ejo kumusi wa kabiri. Umwe mu bashingwa manza bazomuburanira ariwe Alan Dershowitz yashikirije ko azobwira abasenatere ko naho hazogaragara ivyemeza ko Trump yaciye kubiri n'amategeko bitoshirwa ku rugero rwo kumukura mu ntebe yiwe y'umukuru w'igihugu. Abasenatere nibo bazokwemeza nimba Trump yarakoze ivyaha bikomeye ibwirizwa shingiro rya Amerika ryemeza ko akugwa ku butegetsi. Mu gihe izo mburano zegereje, abarepublikani biganje muri Sena basa n'abatiteguye kwegeka ivyo vyaha kuri Perezida Donald Trump. Muri Afrika, abategetsi ba Kenya barahagaritse abantu batanu bakekwa kuba bariko bategura igitero c'iterabwoba ku murwa mukuru Nairobi nk'uko igipolisi cabishikirije ejo ku munsi w'Imana. Abo bantu n'abagabo batatu barimwo umunyamerika, umunyasomaliya, umushoferi wawo w'umunyakenya hamwe n'abagore babiri bakekwa kuba bariko baragenzura ahazobera ico gitero mu buraruko bwa Nairobi nk'uko raporo y'igipolisi cha Kenya ibivuga. Inzego za Kenya zijejwe umutekano zimeze magabo kuva habaye ibitero vya Al-Shabaab mu buseruko bw'ico gihugu muri uku kwezi. Uwo muhari ugabisha kandi kushobora kugaba ibindi bitero ku banyakenya no ku nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi bari mu nama ku bibazo biri muri Libya baremeranije jo ku munsi w'Imana kubahiriza ukutagurisha ibirwanisho muri Libya. Abategetsi b'ibihugu 12 byo ku isi harimwo intumwa zishiramwe mpuzamakungu ONU, ubumwe bwa Buraya, ubumwe bwa Afrika hamwe n'ishiramwe ry'Abarabu bahuriye mu Budagi ejo ku munsi w'Imana. Bari bafise icyizere ko bashiraho umushinga ukomeye wo guhagarika burundu intambara hagati ya leta zibiri zirwanira ubutegetsi muri Libya. Antonio Guterres arongoye ishiramwe mpuzamakungu ONU yashikirije ko iyo nama y'i Berlin yashitse ku guhagarika intambara yari gushobora gutandukira akarere kose.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amasandugu arimo ibiziga by'abanyagihugu 11 ba Ukraine bishwe mu ndege y'ico gihugu yarashwe muri Iran byashikanywe ku murwa mukuru Kiev ejo ku munsi w'Imana. Ni mu gihe hakiri ibibazo nimba abategetsi ba Iran bazokwemera gukorana n'ibindi bihugu byaburiye ababo muri iyo ndege mu matohoza nyakuri. Umutegetsi wa Iran arongoye ayo matohoza asa n'uwisubiye ko kugusangiza abandi amakuru yo mu gasanduku kirabura k'iyo ndege kabika amajwi. Hassan Rezaifa yavuze kwa ku gasanduku kari mu minwe ya Iran ko ata mugambi uko gasohoka muri ico gihugu. Mugihugu ca Yemeni abantu barenga ijana barishwe abandi batari bake barakomeretswa na misile hamwe n'ibitero by'indege itagira umudereva mu bwoko bwa drone igitero cege kwa kubarwanya babahuti nkuko byashikirijwe n'abategetsi ejo ku munsi w'Imana ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu cakurikiye agahengwe kari kamaze igihe hagati y'abahuti bashikikiwe na Iran hamwe na leta ya Yemeni yemewe n'amakungu ifashwe mu mugongo n'inteko mpuzamakungu. Amakuru atangwa n'igisirikare cha leta ya Yemeni avuga ko abahuti bateye umusigiti uri mu ikambi y'abasirikare mu ntara ya Maribe ku birometero 170 uva ku murwa mukuru Sana. Abahuti ntacyo baravuga ko aribo bakoze ico gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Na intambara zikomeye zarabandanije ejo ku munsi w'Imana hagati ya leta ya Siria hamwe na Baroberi mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Idlib naho mu ndwi iheze hari hemejwe amasezerano yo guhagarika imirwano yafashijwemo n'Uburusiya na Turukiya. Izo ntambara zongeye kwaduka inyuma yaho indege za leta ya Siria zifadikanije n'iz'Uburusiya zitangura ibitero muri Idlib nkuko bishikirizwa n'ishyirahamwe ryo muri Siria kishinze kugenzura ingene gato y'akazi na muntu kubahirizwa. Ibinyamakuru vyaho bishikiriza ko abasirikare 28 ba leta hamwe n'abarwanyi 19 bishwe muri ivyo bitero. Idlib niyo ntara isigaye ibarizwamwo abarwanya leta kandi ibamwo abanyagihugu bashika ku miliyoni 3.
Yanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Abanyagihugu bateshejwe izabo ni myuzure imvura mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura basaba leta kububakira vuba imifurege kubera inzuzi zibabomorera amazu zigatwara n'ababo. Naho baronkejwe imfashanyo bamenyesha ko batokwama biteguriye guteshwa izabo mu gihe cy'imvura buri mwaka. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza umenyesha bakuru w'ishuri rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Ahantu twahora tuba abamaze gushika uje nka cyurabona n'ibisebe gusa ku mubiri. Ahantu twahora tuba ni imbuga nk'uko nta kintu na kimwe gihari inzu yose yaragiye byose.
Imana umwe mu bantu bari muri ryangire ng'amajana 2 bakambitse ukabuga kari muri karitsiye ya Winterekwa iri muri zone ya Gihosha mu buraruko bwa Bujumbura. Tubetse ko babuze twabona babo abakomeretse bavuga ko batavuwe kandi ubushikiranganje bwo gushikirana bwari bwabishingiye.
Batuvuye nabi badusaba amahera baravuga ati mu bushikiranganje babisinye ibyo bintu ko bavugwa ku buntu. Mugabo baranka kutuvura nyene kuko urumva batugura tuzana amahera n'amahera yasigaye yo twagumwe baza kuturabisha nyene turagura imiti turemera turagura imiti ntitufireho nta kundi baratuvu bigeze ngaho rero niho bace batubwira ngo ve ku gitanda nyaruka turose abantu benshi bagira bahuye nisanga oni muve ku gitanda oni mutahe mwe mwakwize cha dusohora uko kuje rero ngaha turabura umuntu numwe atwakira turabura iyo tuva turabura iyo tuja cyaje gutaba indaro ku bantu twasengana hamwe turararayo tugira chefa cha ruguru turarindiri twarabivuga ariho n'uburese dufise bw'amahera haje umumwe yakora muri farumasi aratubwira amahera bayabasubize mwebwe ta amahera mwebwe ntimure kuri we kuyatanga kuko babivuze. Tugiye rero hari hantu baturangiye ngo batuje kuvyanirisha tugiye ngo tugiye kuvyanirisha batubwira ngo ibyo ntavyo tuze ntavyo tubona mu mashine
sabo ko nyere kwabonye ne ateshejwe izabo n'imyuzura. Nabo mu makaritiye ya Buterere na Kinyankonge muri zone Buterere mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi nabo nyene niko kuko aba batakambira leta gukora umufurege wirenza ababo n'ivyabo.
Kwebwe uko mwaka utashe turomoka uko n'umwaka utashe turomoka n'uwogira ngo arafashe ngo arubate n'akazu k'ibiti canke akarondera itafari studiondo agakora imvura ije kakazu katagashika hasi. Kwebwe twamanye inkekera ku mutwe amagogo atogorewe muri Kinyankonge na Mugaruro na Bukirasazi sayo kuvuga turasaba nukuri badufashe badutabare badukorere imufurege nabo bazodufasha ntibazoronka ibyo bamba badufashije kira gihe cyose kuko uko umwaka utashe tuba tugiye turasabye leta idufashe idutabare badukorere imifurege twagaragara igihe dutwawe tugasanga abana bamaze gusoma nturi bariko bararemba bamwe bakicwa n'amazi utwacu tukagenda kubera iki iyo mifurege yavuye mu cyarama yose batumenyemo ntacyo kuvuga na marira gusa nabo tugaburira batadukoreye mufurege byose byo bubusa nanjye atari ibyo ibicika biracacika
uvura gusa itakinge kinyangwe turajugumira
tupanze sinye ninzi wose twese bigumira twese igihe cyose cimvura nuko nyene twamaturi hejuru twamaturi mu ruhagara twebwe iyi mvura iguye nahita biguye ha mu gisagara cha Bujumbura namazi imvura iguye ruguru mu misozi uko amazi amanuka yose tuzakubona bitwawe imifurege kiza yuzuye nanga mu gisagara cha mvura ibayaguye amazi araza agacagera aho hantu bakoze umufurege agacahagararira aho nyene kubera kagira iyo tera katira agacadushwaramo nukuri amazu yarabomotse mana jesi nta nico dufite twaba tukivuga kandi turikoreye umusaraba uko uko imvura iguye ariko tujya mu ibaba kandi imvura iguye ariko tujya mu ibaraba
leta yemera ko habaye gusamara ko wajeje intwaro n'itunganywa ry'ibisagara bisanze abantu bubatse atagenewe kububakwa ako gace k'uburaruko bwa Bujumbura mushikanganje umutekano no gukingiriza arenga iyo merunyoni mu iganiro yahamenyesha makuru ku wa gatatu w'indwi turiko turarangiza yasiguye ko karaje ishinga leta
hariho ibihaze bibiri kandi leta irikirakorerako kimwe n'uburyo muserege wo mucyaramo ubwirizwa kubandanya hakaba ikinogo kininiya cyitwa bassin de traitement amazi abwirizwa gushikiramo amaze gushikiramo akabanza kagabanya umurindi hanyuma agacajabugwa akatwarwa mu itangana aho hantu icyo kibanza kibwirizwa kuba abantu bahubaka ijyo uno munsi hari kibazo cyukukuraho bari abantu kandi mu bantu ba mbere bazobaza ibibazo byinyine abantu bavaho harya ni rwa journaliste muzovamo ngo none mugire mu bashire hehe mu mbega ko abantu mu babomoreye kandi ibyo bibazo bazobibatuma ndazi muzobibazo icyo ni kibazo chatumye mu mwanya wa mbere ibikorwa bimwe bihagarara bica binajanirana nuko uburyo bwo kwandanya ibyo mu frege aho bwari bugeze bwaciye buhera bisaba yukurera ababijejwe barondera ubundi buryo kandi buriko burarondegwa kugira ngo babandanye nico kimwe n'ukwamenaja izinzuzi n'iyimyonga ukuntu biza birahushinzira ni ibintu bifata uburyo bwinshi kubwirizwa kurondegwa biri no muri zanteguro twashikiriza abadufasha kugira ngo dushobore kuronga uburyo ibisata bibijejwe biheze ikora
mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze abantu 15 barapfuye bahitanywe n'imyuzura mu buraruko bwa Bujumbura amazu n'ibintu bitari bike birononekara Roger Wikaneza ijwi rya Amerika
mu Rwanda naho abafite ubumuga bwo kutabona barashima ikemezo leta y'u Rwanda yafashe cyo kwinjiza inyandiko ya Braille ikoreshwa n'abatabona umugambi ugiye gutangura guhera muri mwaka w'amashure 2022 abatabona bavuga kwivyo bizofasha abana benshi batashobora kubona amashure adasanzwe kwiga nk'abandi bana badafise ubwo bumuga n'inkuru ya Sumtakabuyi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ari Kigali mu Rwanda
ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB kiravuga ko guhera muri uyu mwaka w'amashuri 2022 cyatangaje ko cyamaze kwinjiriza inyandiko ya Braille ikoreshwa n'abafite ubumuga bwo kutabona mu nteganya nyigisho nshya y'amashuri nderabarezi mu rwego rwo gutegura abarezi bafite ubushobozi bwo kwigisha buri wese n'ufite ubumuga bwo kutabona umuyobozi wa REB Ndayambaje Irene asobanura ko mu minsi ya vuba hazaboneka abarezi bashobora kwigisha abana bafite ubumuga bunyuranye n'abatabona barimo
ikintu cya mbere cyakozwe nuko muri integanyigisho igiye kwifashishwa mu mashuri nderabarezi buriya hari isomo rijyanye n'uburezi budaheza ndetse n'abana bafite ubumuga bwihariye hari mu birumvikana n'abana bafite ubumuga kutabona ni isomo rishya rero ubundi ritabagamo kivikane ko noneho mu gihe kiri imbere tujye kuzagira abarimu bose bafite ubumenyi nkenerwa cyangwa se ubumenyi bwibanze bijyanye n'uburezi budaheza cyangwa se n'ubumuga bwihariye ikindi kintu gikomeye nuko hari ubufatanye dufitanye n'abafatanye bikorwa aho tugiye gufata materials cyangwa se ibitabo dufite hanyuma tukabihandura muri rurimi rwa Braille kubera ko nirwo bari abana bafite umuga kutabona bumva kandi bakoresha iyi nteganyanyigisho mu by'ukuri twarayiteguye kandi tugiye gutangira kwishyira mu bikorwa uyu mwaka mashuri yacu nderabarezi
ni kenshi imiryango irengera uburenganzira bw'abafite ubumuga bakomeje kuvuga ko hakiri imbogamizi mu kwiga ku bafite ubumuga bwo kutabona kubera ko abarezi bafite ubumenyi mu nyandiko y'abatabona ari mbarwa Madamu Mukanziza Venancia n'umwe mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona yemeza ko bizafasha abana benshi batigaga kujya mu ishuri
ni ikintu kimeze nk'inzozi zisohoye kuko kuba rero kigezweho rwose ni ibintu by'agaciro cyane bikomeye kuko kwiga kw'abantu bafite ubumuga bwo kutabona byabagoraga kuko umuntu yarindiraga kujya gushaka hari abarimu basobanukiwe bazi iyo nyandiko kandi ugasanga mu gihugu hari abantu bafite ubumuga bwo kutabona benshi n'amatike ababyeyi bamwe nta bushobozi bafite buhagije gufata umwana urugero nk'uwo mu majyaruguru urugero nk'igicumbu kamujyana nk'ikibeho tureho ko hari ishuri ryahageze kujyana umwana mu burasirazuba irwamugana bitewe n'aho turutse byari ikintu gikomeye cyane rero icyo ni ikintu gishimishije ingaruka zari zo kutiga abiga ni bakeye ugereranyije nta nafite ubumuga bwo kutabona mu gihugu cyose abigana ni bakeya rwose ariko ugereranyije n'abo tugenda tunahura nko mu byaro iyo dutemberayo ni benshi cyane bahari batabashije kwiga
Kanziza avuga ko mu minsi ishize abana batabona bagiraga amahirwe yo kwiga bari mbarwa kuko ababyeyi basabwaga ibintu byinshi bitoroheraga buri wese kuba yabibona bagahitamo ko abana babo baguma mu rugo ntibiga avuga uko yabashije kwiga yasobanuye ko ababyeyi be bitanze cyane kugira ngo abashe gusoza amashuri
kuko njyewe iwacu ni mu majyaruguru igicumbi hafi y'umupaka wa Gatuna kandi icyo gishuri njyewe niga ryari ahantu hamwe gusa mu Rwanda igitaramo mu majyepfo nora ayo majyaruguru yo kuva ku mpaka wa Gatuna kujya mu majyepfo mu karere ka Nyanza niho Gatagara ya rifite ikigo cyane afite umugabo bwo kutabona urumva nategaga inshuro nyinshi nora kuva mu rugo kugera aho imodoka iba kuri arete y'imodoka n'urundi rugendo urumva rero ababyeyi baritanga pe njyewe iwacu hari kure cyane y'iryo shuri ariko amahirwe nagiriwe ndayashima Imana ko nabashije kuhagera kuko hari n'abo mbona n'ubu bari mu gace k'iwacu kandi bakuze batabashije kwiga umubyeyi yagombaga guherekeza umwana kamujyana kamugeza neza mu kigo n'igihe cyo gutaha nuko urumva tike rero ababyeyi bashakaga y'abantu babiri kandi wenda uturuka ahantu iyo bigwa urumva yari ikintu gihenze cyo gushaka igihe kirekire ukabika kugira ngo uzajye kureba wa mwana hari n'ababuraga ubushobozi noneho abana bakaguma ku kigo ntibanatahe bakaguma mu biruhuko mu kigo nyina ababyeyi bakarekera nayo yagira amahirwe nko ku mwaka urangiye akajya kumureba hari n'abamaraga iyo myaka itatu ine bataratahe iwabo urumva ko byari bikomeye kuko nimba urugero nge ndi hano mu bibare hakaba hari ishuri ya Kimironko ya mbere hano hafi yanjye nimba hari umubyeyi ufite umwana wo kutaba ufite ubumuga bwo kutabona ntabwo azabasha kugira ubute bwo kumujyana ku ishuri kuko azagenda namwigarurire saa sita cyangwa nimugoroba bizamworera kandi n'umwana bitewe n'akamenyero ashobora kugenda amenyera inzira akajya yitahana
ikigo gishinzwe uburezi REB gisobanura ko impamvu iyi gahunda itangirijwe mu bigo byigisha amashuri ategura abarimu biri mu rwego rwo gutegura abarezi bashobora kwigisha buri wese ku buryo mu gihe kiri imbere hazaboneka abarimu bahagije iyi gahunda Leta y'u Rwanda ifashwamo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Sena ya Leta Zunze Amerika izotangura kuranisha ikirego impeachment ya Perezida Donald Trump ku wa kabiri guhera isasaba ku isaha i Washington no kuvuga isambere y'ijoro mu Burundi no mu Rwanda Inama nshingamateka ya Amerika imurega gukoresha ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu nyungu ziwe bwite za politiki no kuburiza mu ngingo y'inama nshingamateka. Mbega urubanza ruburanishwa gute muri Sena Thomas Kamirindi abidushikirako.
Mbere yo gutangira urubanza, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga uzayobora Sena igihe cyose cy'urubanza yambaye ikanzu ye y'akazi y'umukara yabanje kurahirira ko azayobora urubanza atabogamye yubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Abasenateri nabo bose bararahiye bavuga ko bazaba bacamanza b'inyangamugayo bubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Nk'uko amategeko ngenga ya Sena abivuga, mu rubanza rwa impeachment abasenateri bose bagomba kuba bahari kereka hari ugize impamvu ikomeye. Kuva urubanza rugitangira indi mirimo yose ya Sena irahagarara igihe cyose rutararangira. Sena kandi iterana buri munsi usibye ku cyumweru kereka habaye impamvu ituma Sena isubika iburanisha. Aya mategeko bwite ya Sena avuga kandi ko urubanza rubera mu ruhame nko mu zindi nkiko zisanzwe. Imiryango ya Sena ibifunguye buri gihe kereka hari impamvu itumye Sena ifata icyemezo cyo kuyifunga urubanza rugakomereza mu muhezo. Abasenateri bose baba bicaye mu myanya yabo isanzwe. Buri gihe iyo Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga yinjiye barahaguruka. Niyasubitse iburanisha mbere yo gusohoka nabwo barahaguruka akabanza akagenda. Mu gihe cy'iburanisha abasenateri ntibemerewe kuvugana hagati yabo. Ntibemerewe kuba bafite telefoni mu cyumba cy'iburanisha. Babujijwe kuganira n'itangazamakuru. Mu cyumba cy'iburanisha abasenateri ntibahabwa ijambo. Ushatse kugira icyo avuga agishyira mu nyandiko, abakozi bafasha urukiko Sena bakayakira bakayishyikiriza perezida w'urukiko rw'ikirenga, akaba ari we uyisomera uruhame. Abemerewe kuvuga nyine ni perezida w'urukiko rw'ikirenga, abashinjacyaha b'umutwe w'abadepite n'ababuranira perezida Trump. Aba bashinjacyaha n'abadepite barindwi bayobowe na depite Adam Schiff usanzwe uyobora komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe inzego z'ubutasi. Naho perezida Trump arateganya gutuma abavoka batanu bakuriwe na Pat Cipollone usanzwe uyobora ibiro by'abajyanama mu by'amategeko muri presidency White House, na Jay Sekulow avoka wikorera ku giti cye. Amategeko ngenga ya Sena yemera ko impande zombi, ni ukuvuga umutwe w'abadepite n'abavoka ba perezida Trump, zishobora guhamagara abatangabuhamya, kandi ko buri ruhande rufite uburenganzira bwo guhata ibibazo abatangabuhamya burundi ruhande. Nta wuzi igihe uru rubanza ruzamara. Mukuru Soza, perezida w'urukiko rw'ikirenga John Roberts, azahamagara buri musenateri amubaze niba ahamye ibyaha perezida Trump cyangwa niba atabimuhamye. Bibiri bya gatatu by'abagize Sena, ni ukuvuga abasenateri 67, baramutse bahamije perezida Trump byibura icyaha kimwe rukumbi muri bibiri aregwa, azahita ava ku butegetsi asimburwa ako kanya na vice president Mike Pence. Nta kujurira bibaho. Gusa abahanga mu bya politiki, ababikurikirana hafi n'ababisesengura, basanga perezida Trump azagirwa umwere agume ku butegetsi kubera ko abarepublikani ishyaka rya perezida Trump bafite ubwiganze muri Sena.
Tubibutse inshuti mwese ko murikamo urabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye ku isaha niwa mwanya kubashikiriza amakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda. Reka aya makuru tuyatangure mu Rwanda na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda.
Mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu Team Rwanda iri mu gihugu cya Gabon aho yiteguye guhangana n'andi makipe mu isiganwa mpuzamahanga La Tropicale Amissa Bongo riza gutangira uyu munsi kwa mbere. Abakinnyi bahagurutse i Kigali ku itariki ya 17 mu kwezi kwa mbere bagenda bafite intego yo guseruka neza. Abakinnyi batandatu bagize Team Rwanda ni Areruya Joseph, Didier Munyaneza, Jean-Claude Nzafashwanayo, Samuel Mugisha, Renus Uhiriwe na Moise Mugisha. Umukinnyi w'umunyarwanda Areruya Joseph yegukanye La Tropicale Amissa Bongo mu mwaka w'2018. Iri siganwa ni umwanya mwiza ku bakinnyi ba Team Rwanda wo kwitegura isiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka rizenguruka igihugu tour du Rwanda riteganyijwe mu kwezi gutaha kwa kabiri. Umuyobozi mushya w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Fergusi Abdallah Murenzi, aherutse gutangaza ko hagomba kongerwa imbaraga mu mitegurire y'abakinnyi.
Tour du Rwanda kwitegura ntabwo ari ugutegura gusa imihango, ahubwo no gutegura abazayigiramo uruhare abakinnyi. Tugiye gushyira imbaraga mu kwegera abakinnyi, tubategure mu buryo bw'umubiri no mu buryo buri mora, ku buryo bazitabira irushanwa bameze neza. Ni ugukomeza kubaka kandi umukino w'amagare mu bakinnyi bakiri batoya. Murabizi yuko ni umukino ukunzwe n'Abanyarwanda, turifuza yuko uyu mukino uba umuco mu Banyarwanda.
Umukino w'intoki wa volleyball shampiyona y'icyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo yarakomeje ejo bundi kwa gatandatu. Ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze Kirehe Volleyball Club amaseti 3-1. Ikipe y'ishuri rya UTB yatsinze APR Volleyball Club amaseti 3-1. Mu mukino wa karundura wabereye kuri stade ntoya y'i Remera guhera isaha moya z'ijoro, ikipe ya Gisagara Volleyball Club yatsinze ikipe ya Reg Volleyball Club amaseti 3-2. Umutoza wa Reg Volleyball Club Benon Mugisha yemera ko yatsinzwe kubera ko ikipe yakinnye nabi.
Gisagara yakinnye neza ariko ikipe yanjye ari hasi nico cambere. So yuri hasi hari amakosa yukora menshi cyane. Uragenda urigendesereza kuri service, kuri broke ntumuvinge yuko uri hasi. Morale iri hasi, dufite broke mbi, nta defense iri kugaruka, service ziroroshe. So kitimenyesha ko dufite gukora cyane.
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club, umutoza Pierre Marshall Kwizera avuga ko uyu mukino yawitwayemo neza kubera ko yari yarawuteguye ku buryo buhagije.
Mu by'ukuri twe twari twariteguye imace ku buryo bwose bushoboka, ubundi amaseti yari atatu ku busa. Gusa habayemo ikibazo cyo gusoza iseti. Wabonaga tugeze mu manota 28, abandi bari kuri 21, ukabona barazamutse badukoranye iseti. Cyangwa indi yakurikiyeho nabwo twageze kuri 23, baraza barayidutwara nanone. Gusa ni ekipi ikomeye, ntago nakwirara ngo mvuge ngo wa mugani ni amaseti atatu wagira ngo naba ndi gukina njyenyine. Ariko Rege ni ekipi ikomeye ku buryo isaha n'isaha yanagutsinda.
tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wa 18 uyu munsi wasize ikipe y'ikigugu APR FC ikiri ku mwanya wa mbere nubwo yatsitaye ikanganya na Etincelles FC igitego kimwe kuri kimwe ejo ndi kwa gatandatu kuri stade Muganda i Rubavu nyuma y'uyu mukino umutoza wa Etincelles FC Abdul Bizimana uzwi nka Bekeni yavuze ko gukina n'ikipe nka APR FC ari nko guhiga intare
urabona apele igihe cyose imyaka yose yahoze tu ifite abakinnyi benshi beza kurusha andi makipe yapfu yose mu Rwanda ariko urabibona iyo ugiye kwica nk'intare burya hari udutakitiki ukoresha nk'imitego myinshi cyane ngo ndubiteka akariyo ikakagwa mu mutego ukayica
APR FC iracyayoboye urutonde rwa shampiyona n'amanota 42 mu mikino 18 mukeba wayo w'ibihe byose ariwe Rayon Sports yo yakoze neza akazi yasabwaga itsinda Espoir FC bitego bitatu ku busa kuri stade ya Kigali i Nyamirambo ibi byatumye Rayon Sports iguma ku mwanya wa kabiri ari nako yuzuza amanota 38 irushaho gusatira APR FC kugeza ubu ikipe iza ku mwanya wa 16 ari nawo wa nyuma ni Heroes FC ifite amanota 12 yari Claude Munyandinda i Kigali
Murundi naho amikale niyo yatwaye igikombe cy'inkino zo kugurura higanwa rya volleyball mu bagabo nayo mu bigeme gitwarwa na Muzinga mu nkino nazo zo kurondera ibihugu bizoja mu gikombe cy'isi mu mpira w'amaguru mu bigeme bandashikana imyaka 20 Burundi bwatsindiwe imuhira na Ethiopia ibitsino bitanu kusa inkuru dushikirizwa na Desire Atungimana
Kuri no w'Imana niho basoze gukino zitangurira higanwa mu rukino rwa volleyball umugwi wa Mika Sportive w'Ibujumbura ukaba watsinze Rukinzo mu gwi police ku maseti 3 ku busa Bazili Arthur amenyereza Mika amenyesha kugurukino bari babwiteguriye bihagije akaba yizeza abakunzi b'uwo mugwi ko biteguriye gutwara n'ibindi bikombe biri imbere
Rukino guno umunsi ni bari boroshye kuko bariteguye Mika twariteguye Rukinzo iriteguye keno kisasiri ambere cyatugoye twagowe n'ikintu cyitwa security attack na defense tugiye cyo tubemerera abakunzi ba Mika nuko tugiye kukibandanya ibikombe bwa mu kibuga ntawe uzaje gutsinda tuza tuje gukora ibikombe amize bikirika mu nsi
Nayo Colonel Kabura amenyereza Rukinzo amenyesha ko bagiye gukomeza ibikogwa nayo gutsindwa ngo bibaho.
Rero umuntu atsinzwe acagenda kwitegura. Cyo tuvuze twakibonye cyo dufise tutogerageza kubiravorosa. Hanyuma tubaza yuko urukino turi rufise tuzobatsinda kuzokurikira dutanguye ntitubaze ariko hari inyo nyinshi imbere bizeza abantu yuko tugiye gukora kuguye hasi kugira ngo tutsinde ngo byanizaho
mu mupira w'amaguru mu gisata cy'abigeme naho ibitsindo bitanu ku busa ni by'Uburundi bwatsinzwe imbere y'abakunzi babo n'igihugu cya Ethiopia izo nkino z'abigeme badashika n'imyaka 20 ziri mu rwego rwo kurondera bihugu bizitabira igikombe cy'isi yose kizobera muri Qatar mwaka 2022 inyuma yo gutsindwa Daniela Niyibimenya amenyereza uwo mugwe yamenyesheje ko atawo kwihebura kuko bakiriko barigira ku bihugu bimaze igihe vyitabira ayo mahiganwa
igice cya mbere cyatugoye nivyo mwaya munene nicyo kibazo tugifisa nose ama chakabiri bagerageje kuvyakira nivyo biraho baje gutsinda ariko nugerageza turabe aho tugeza natwe mu rukino ruzokurikira collectivement ni bari bon c'est pas sinzi ko ari mentalement kuko muradzi ko pression ya match bivana n'ingene umuntu ayifata muri we ama ibyo navyo ni gestion individuelle ikibazo dufite championnat yacu niveau yacu iri hasi plus tugenda turamenyera ama match international nivyo bidufasha nawo ne mentalement n'abakinyi gutsindwa bibaho mu rukino anye turazi football féminin ni iracari muri development no kuvuga yuko abo bana abo bakinyi dufise tutobata ahubwo twobandanya tubagumana kugira babandanye bongereza ingufu tubongereza ibyo babuze
Mwihiganwa y'u Burundi mu mpira w'amaguru nyene kundwi igiri ya 18 Vitaro yatsinze buma mu bitsindo bibiri ku busa harimo igitsindo cha Saido ntibazo nkiza yagarutse mu mugwi we wa Mureze inyuma y'imyaka irenga 10 akini buraye na cyane cyane mu gihugu cha Polonye no mu Bufaransa mu zindi nkino umugwi wa Rukinzo watsinze Interstar igitsindo kimwe ku busa Message Ngozi inganya na Kayanza United igitsindo kimwe ku kindi Musonga ati itsindirwa muhira no mugwi wa Olympic Star igitsindo bibiri ku busa Ngozi City itsinda Atletico Academy igitsindo bibiri ku busa kuri uno munsi wa mbere Bujumbura City iza gukina na Burundi Sport Dynamic Lille nayo yakira umugwi wa Flambeau du Centre Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika.
Cyuti bose mu kundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukinga tuboneho kandi yakanya ko ushimira ingenieur ya dufashe mu byabwizyoma hamwe na facile ya dufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikijwe na Louise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.